mu Burundi abana bo mu ibarabara baharurwa mu bihumbi bitatu birenga nk'uko amatohoza yakozwe avyerekana. Ari benshi gusumba handi ni mu gisagara ca Bujumbura hagakurikira ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu no ku mugwa mukuru wa Ngozi mu buraruko. Leta isigura ko imigwi nyamukuru y'abana bo mu ibarabara ritatu. Inyase Ntawembarira umuyobozi ajeje w'igisata c'abana n'imiryango mu bushikiranganji bw'agateka kazi na muntu.
Hari abana baja mu barabara kugira ngo baronke ibibabeshaho. Abo birirwa mu barabara mugabo ku mugoroba bagataha mu miryango aho usanga kenshi ari abavyeyi canke abantu bo mu muryango babatumye kuja kurondera. Ubundi mu gugira kabiri n'abana twita rue refuge n'abana usanga mu miryango bitameze neza. Ugasanga rero umwana ahisemwo kuja mu barabara kuko abona yuko mu muryango ahari atabayeho neza atumva ko amerewe neza. Hanyuma hariho umugwi wa gatatu tukovuga ko ari abana bakuze nako tubita bakuze bo mu barabara. Kenshi usanga ari abantu batagira niyo baje bava batazi iyo bamuka bakaba bangaho mu barabara akabona kumenga ubuzima n'ubusanzwe ari mu barabara.
Kugira bave mu ibarabara amashengero amashirahamwe yigenga na leta ubumvikanye kugira urunani rumwe nk'uko bisigurwa na Musenyeri Haste Bigirimana arongoye diyoseze ya Bujumbura mu ishengero rya Anglikane.
Amashirahamwe n'amashengero twiyemeje gukorera hamwe na leta kugira ngo icyo gikorwa gikorwe neza kuko twabonye yuko icyo gikorwa atamugwi umwe gusa ukishoboza leta yonyine ntiyo bishobora amashengero yonyine ntiyo bishobora na societe civile tugiye hamwe turashobora gushika ku kintu kiboneka iyo abantu bashyize hamwe kandi abantu bakavyumva kugira tuti gikorwa cya mbere ni ukugira ngo abantu bumve icyo kibazo kumwe hanyuma bashire ko bakore.
Ntawembarira yemeza ko icyo gikorwa cyamaze kumvikanwa ko
ikibanza cy'umwana se mu barabara ikibanza cy'umwana kibereye ni mu muryango. Mu muryango niho umwana akingirwa, niho umwana ashobora kuronka ibyo afungura, ni haro nkice yambara, ni haro ashobora kuja ku ishuri. Iciyumviro cya mbere nuko tubitunganya mu byo twita initiative a resultat rapide kuko twasanze yuko uko twahora iki gikorwa cy'abana bo mu barabara uko bahora bakura mu barabara ko bifata igihe ugasanga bariko bararondera gusubiza umwana umwe mu muryango mu barabara haje abandi bashika batanu uko byahora bigenda bacu usanga bifashe umwanya muremure ugacu usanga naho hari utwigoro tutari duke twakogwa ntibyabuza ko abana bo mu barabara baguma bongerekana.
Ibyo byose abafashanya na leta muri iki gikorwa biyemeje kubishigikira.
Twiyemeje yuko aba bana ibigo bazobashyiramwo tutoshobora guherekeza twebwe tukagira accompagnement moral et spirituel kandi tugiye kwegera imiryango. Abana tubabona mu ibarabara ariko abo bana bava mu miryango rero tugiye kwiyemeza kubandanya kwigisha mu miryango kugira ngo mu miryango haboneke urukundo habe heza abana bashobora gukunda bagakurira kandi nabo bana tubegere cyane cyane tubereke urukundo.
Iruhande y'urwo rukundo hari ikindi kintu gishimisha urunani rw'amashyirahamwe ahamya agateka k'abana Fenadebe. Jacques Nshimirimana ni umukuru warwo.
Ni leta nyene yategerezwa gufata nimero ya mbere kugira ngo ikure abana bari mu ibarabara. Imvo igira kabiri dushima ico gikorwa ni kubera ko leta ihari uno munsi yashize mu byo no kwita amapriorite yayo ico kibazo c'abana bo mu ibarabara ikabona yuko ataterambere tuzoshika ko nk'abarundi. Ubu mugwi w'abana naho batoba ari benshi cyane tubasize inyuma leta bayerekanye ko abana bafashwe nk'abarundi nk'abandi.
Ariko rero ayandi mashira hamwe nka Fondation Tabita Action asanga hari n'undi mugwi w'abantu ukwiye gukurwa mu ibarabara byihuta. Odando w'umwami n'umukuru waryo
hariho abantu bakeze mu zabukuru basabiriza mu ibarabara abo rero uretse nuko batagira n'amagara barababaje cyane kubona umuntu yarakoze imyaka n'imyaka hageze kwa roho nka retraite agaceje gusabiriza mu ibarabara birababaje. Nukuri abo bantu birihuta cyane imbere y'abandi bantu bose kuko kugwa mu ibarabara bakajugumba mu ibarabara baca bagenda bavuga nabi ubu batabahaye kubera kunanizwa no gusaza no kuruha abo bantu nukuri birihuta.
Ubu mugambi wo gukura abana mu ibarabara ukeneye uburyo butari buke nubwo leta ivuga ku cyangombwa ari integuro kurusha amafaranga.
Integuro ya mbere kuko ni ibintu tugenda turahindura birashobora kuzosaba amahera atari make ariko ibyo dutegekanya turashobora kuvuga yuko ashobora kuba arenga gatoyi nk'imiliyoni amajana atanu.
Ikibazo cy'abana bo mu ibarabara cyatanguye kwibonekeza mu Burundi nyuma y'ubwicanyi bwakurikiye yicwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu 1993. Utwigoro twose twakozwe two kuri bakuramwo gushika ubu nta muturama twashitseko. Urunani rwo kubasubiza mu miryango rwifuza ko mu myaka itatu iri imbere atamwana n'umwe yoba kirangwa mu ibarabara. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.